Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya RS Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel ndamutse nabaduteze amatwi muri kano gatondo turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika muri Somalia. Igipolisi cyatangaje ko abajejwe umutekano w'igihugu barangije ugutana mu mitwe na Al-Shabaab kwari kumaze amasaha arenga 20. Iyo ntambara yabereye ku hoteli imenyerewe cyane iri ku mugwa mukuru Mogadishu ku munsi w'Imana. Igipolisi kivuga ko cishe abakora iterabwoba batanu mu gihe abandi basivile 8 bafiriye muri ico gitero. Iyo hoteli yitwa Villa Reyes iri hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu yatewe n'abagwanyi ba Al-Shabaab inyuma yo gutangurirwa na bombe y'umwiyahuzi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abajejwe umutekano bishe 5 muri 6 bateye mu gihe umwe muri bo yiyahuje igisasu. Yavuze kandi ko uwo mugwi wa Al-Shabaab leta ikunze kwita ko ari abakarwarich wishe abasivile 8 bari kuri iyo hoteli. Yavuze kandi ko abajejwe umutekano batabaye abasivile 60 kandi atawakomeretse muri bo. Iyi hoteli yagabwe ko igitero yarikunze kugenderwa n'abategetsi bakuru ba leta barimwo abashikiranganji, abashingamateka hamwe n'abandi bategetsi mu gisata cy'umutekano. Abahinga bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko bibaza ko icyo gitero kwari ukwihora kwa Al-Shabaab inyuma y'iminsi imaze itakaza abagwanyi benshi mu rugamba n'inteko za leta mu ntara zo hagati mu gihugu. Hano muri Leta Zunze za Amerika, umuzungu aheruka kwica abirabure 10 mu kwezi kwa 5 akoresheje inkoho mu gisagara cya Buffalo muri leta ya New York. Yari yemereye ko yabikoze kugira agaragaze urwanko hamwe n'amacakubiri afitiye ubwoko bw'abirabure. Mu kwiyemerera icyo cyaha, uwo muzungu Peyton Gendron w'imyaka 19 agiye kuzocamara imyaka y'ukubaho kwiwe yose ari mu ibohero. Mu butumwa yanditse kuri interinete yavuze ko intumbero yiwe kwari ugutera ubwoba abirabure no guhangaza ubutegetsi bw'abazungu. Ushinzwe kumuburanira yavuze ko umukiriya wiwe agiye kwishura ku cyaha yakoze kandi wenyine ubwiwe yiyemangiye. Uru rubanza rubaye mu gihe Abanyamerika benshi basa n'abamenyereye ubwicanyi kivunga. Mu ndwi iheze harabaye ubwicanyi mu isumiro rya Walmart muri leta ya Virginia, ubundi bubera muri leta ya Colorado hamwe no kuri kaminuza ya leta ya Virginia. Inyuma y'iminsi Gendron yihaye ibara muri Buffalo, ubundi mugabo yitwaje inkoho yararashe abana 19 hamwe n'abigisha babo 2 hari ku ishuri ryo mu gisagara cya Uvalde ni muri leta ya Texas. Mwevwa makungu kandi mu Bushinwa, Ubushinwa jo ku munsi wa mbere bwaratezuriye abanyagihugu ku mategeko bwashizeho yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19, ariko buvuga ko bwiyemeje kuguma kwihangira bwihaye cyo kurangiza ico kiza mu gihugu cyose. Mu mpera z'indwi irangiye, abanyagihugu barihereje amabarabara basaba leta guhagarika ingingo ya guma mu rugo mu bisagara bitandukanye by'ico gihugu. Umwe mu baba mu gisagara cya Shanghai yabwijwe rya Amerika ko batagitinya ikwirakwira rya COVID-19 kuko basa n'abarimenyereye. Igipolisi cyarafunze abatari bake ariko igitigiri cyabo nticamenyekanye. Ubutegetsi bw'igisagara cya Beijing bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko buhagaritse gushyiraho amabariyeri abuza abantu kwinjira mu bibanza byagaragayemo abanduye benshi. Haruhande yo gutezurira abanyagihugu mu gisagara cya Beijing, abategetsi muri Guangzhou ahitiye abanduye benshi bavuze ko abahaba batagisabwa kwama bipimisha mu kivunga. Ejo ku munsi wa mbere Ubushinwa bwararonse abantu bashasha banduye bashika ku 444. Ku mugabane wa Buraya naho abashikiranganje imigenderanire n'amakungu y'ibihugu bihurikiye muri Otane baratangura umubonano w'iminsi ibiri ku mugwa mukuru wa Romania Bucharest kuri uyu munsi wa kabiri. Uyu mubonano utumbereye kwiyemeza ukundi kubandanya bashigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, umunyamabanga mukuru wa Otane Jens Stoltenberg yasabye ugo runani kubandanya batanga imfashanyo muri ako karere, akavuga ko gushyira ingufu mu gisirikare aricyo gihambaye mu gihe bahanganye n'ikibazo cy'umutekano avuga ko gikomeye muri iki kinjana. Nayo muri Irani, leta yatangaje ko itazokwemerera komisiyo ya ankete ya ONU yo guhohotera abanyagihugu mu myiyerekano bahitiyemo. Muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu ya Irani na Ser Kanani yatangaje ko batazokorera hamwe na ONU kuri iyo komisiyo ya ishinzwe agateka ka muntu kuko ngo ikorera inyungu za politike. Yemeza ko Irani ifise amakuru afadika ko imyiyerekano itegwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasia ya Kongo.
Na nyinyi mujue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe.
Uyo ni Uhuru Kenyatta, umuhuza w'ibiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Kongo. Aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo.
Turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu, ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda. Ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi.
Uwo nawe ni Munyarugero Karemera, umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi M23. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratari ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimwo n'igisirikare c'u Burundi gifatanije n'ica Kongo. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Ivyo biganiro bizomara iminsi itandatu. Eroje wika neza dufitiye inkuru y'imva.
Abantu 200 nibo bitezwe kuba muri ino biganiro bizomara iminsi itandatu nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyatanguye hari Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, wa Kenya William Ruto, umuhuza wa matati ya Kongo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wawo. Kongo yaserukiwe n'umushikanganje w'imigenderanire n'andi makungu Christopher Rutundura. Hari n'intumwa zawo n'intumwa bwa Afrika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Kongo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zijamiranye kumvikana imihari y'inyeshyamba bayihamagarira gushyira hasi ibirwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ku muti w'ingorane ari bo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe.
ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine.
Amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova hande. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari cyanyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabe uruhara rukomeye n'ugwanyu mwe ebwe nk'abakongomani
kama wa Kongo.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda dasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhare wa M23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ukwarwa avuga ni kwa vyuka avuga nyirabayazana n'ubudashira amasezerano mu ngiro.
The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached.
Imvo nyamukuru y'izi ndyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashyizwe ko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekeranya ko kuri inshuro utu twigoro tuzozana umusaruro.
Yugururira ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa YAC muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabaye akarorero ku masezerano ya Arusha yo mu 2002 agihugu ciwe casubiranye umwizero.
Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufise imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka. Abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Rabu uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira ataburyajya muzoronka amahoro.
Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze ko ari akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa.
Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri.
Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Maniema, Kivu y'Uburaruko n'Ubumanuko na Tanganyika. Icyo ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya ugwamo w'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu.
Umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika.
Ubundi mu itangazo duherutse gushira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo, ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza, nta kirenze icyo ngicyo, n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi, bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza.
Umuhari M23 uvuga ko uzubahiriza ibyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze, mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwasa umuriro. Mu gihe imihari nyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro vy'iminsi 6, abaserukiye amashirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere. Batubwiye ko baca ubugarani bw'igoma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi. Banse ubwira ikindi badutangariza. Bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa 5 w'indwi iheze. Eloge Urika neza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi makuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimo n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'icya Congo imaze iminsi irera muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi uyu mutwe ubivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Congo gikorera muri aka karere, Lieutenant Marc Longo, rivuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo zishe abagwanyi 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri Naombi muri teritwari ya Mwenga segiteri y'Itombwe. Kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika, General Louis Nzabampema uyobora inyeshamba za FNL yemeza yuko kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 26 z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisirikare cy'u Burundi gifatikanije na FARDC ahitwa Naombi. Ariko nyumuza makuru avuga yuko yatakaje abasirikare 40 abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano. Nzabampima yatubwiye yuko yatakaje abasirikare 3 yica abasirikare 30 b'igisirikare cya Kongo gifatikanije n'icyu Burundi barimo n'abafite ipeti rya majoro afata n'imbunda zabo 18. General Louis Nzabampima abajijwe nimba umutwe wiwakuwe mu birindiro byari Naombi yavuze yuko inyeshamba nta birindiro zigira kuko zicyara zizerera. Nzabampima yemeza yuko akiri mu birindiro bya Naombi ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari namaramara. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, uyu muyobozi w'inyeshamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Nzabampima avuga yuko yishe abasirikare 30 mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Michael Longo avuga yuko nta musirikare bapfushije ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare 2. Bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri w'ababa baguye ku rugamba kuko intambara zibera ntatumanaho rya telefone ribayo. Muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshamba irenga 60 irimo iy'Abarundi ya FNL na Red Tabara. FNL imaze imyaka irenga 12 mu mashyamba y'Itombwe. Igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya 20 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022. Bedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tugushimire Bedaste. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi cyangwa abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza umubiri. Abajejwe intwaro muri izo ntara bakavuga ko bagerageza kubatesha uwo mwuga ariko bitoroshe. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi musomegwa na Thierry Vendayishimi.
Ushitse bugorobye mu migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi cyane cyane hari ubuhare budenderizwamo inzoga zitandukanye uhasanga bigeme n'abakenyezi benshi. Abo nabo nta kindi kiba kibagenza atari ukudandaza imibiri ku bagabo baba baritsitaye canke ingenzi zirengana zije canke zivuye mu bihugu bibanyi ziciye mu ibarabara inome rimwe. Uno mukenyezi atashimye kwivuga izina yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ingene yisanze muri uwo mwuga w'ubumaraya imbere yo umugabo.
Cye kugira ntangira uburaya nagize abagenzi bake b'abanyeshuri nyene twigana arabishukamo nanjye nisanga nabitanguye. Nabitanguye rero imyaka 17 mambe n'itanu ngiye kuza kubivamo maze imyaka 5 ndabikora. Tugiye bijamwo twakorana n'abantu batandukanye urabigisha batwigisha uraba prefet de discipline n'abandi nyene basanzwe bashofera bamotare twahura n'uwari we wese atwemereye amafaranga.
Ubukene mu miryango niyo ntandaro nyamukuru ituma iyo ngeso nk'uko baba abagikora uwo mwuga canke abawigeze babandanya babyiganira abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hariho nk'igihe usaba nk'ikintu umuvyeyi ukabona umenga arakikwimye waronka ukiguha rero ugacasanga wagiye.
Naho abo bigeme n'abakenyezi bakora uwo mugabo wo kudandaza imibiri ku migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi bawukuramo amafaranga bahura n'ingorane
kuko tuvandiza tugasanga abagabo siramwe karara kanura cyo cyose ugasanga yakugize ibyo ntaguha amahera unaka kujana mu hotel akagukubitirayo ngo naberetse n'iki kidaje bankubise kubera uba uri mu hotel cyangwa mu bubare nta hantu ushobora kuronka witwara n'ubu mukajana n'umugabo mu hotel mukumvikana amahera mwaheza aho kuguha amahera ahubwo haca gukubita aho se ntiwaronka witwara ko witwaye baca bafunga mwese.
Abajeje intwaro muri izo ntara z'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko ububare bwo mu duce barongoye bukorerwamwo ubumaraya buhungabanya umutekano n'agateka kazi na muntu. Biremezwa na Ndikumana Veronica arongoye agace ka Ceceri karimo ububare bwinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yabyiganiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Nka saa sita z'ijoro saa saba hariho ububare bwinshi ngo barara buguruye bakarara baragenda tukaza twumva ngo bankubise ikidaje banyivye amahera banyivye amatelefone ivyo vyose bikadutera uruhagarara twabona nk'uwakomeretse cyane tukafashanya tukamujyana kwa muganga.
Imvo zituma abigeme n'abakenyezi bahitamwo kudandaza imibiri zirashimangirwa na Kerine Shimirimana yanonose ibijanye n'inyifato mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika akavuga ko byose bituruka ku kuntu umuntu yabayeho mu muryango kuva kivuka.
kupa mwisho kihenyena kisamga agenda arabaho vizanyi na bafei vivo ingene wabayi agenda rero alakira ubushobo zigo kubaho ubushobo zigo kuhiresha ho janye nini sato vyo sabdakira mkungene ya rezwe mkungene ya fashwe kupa agisa mwamunda ya bami waru kukita lero mwanta wasubize kumurongo vila saba kubatahura ugambele ukabaganiriza hama mukigira hamwe ingene bashobora kubivamwo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya.
Abajeje intwaro mu ntara za Ngozi na Kayanza ababwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko atacu badakora kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Kitonze Sandrina umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajeje imibano yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari umugambi uri mu nteguro.
Kwa tuwa fashu yuko kukuidatifia, wabamwe wose komine babamu. Hanyuma komine ikacha igira umugambi wicho wabaha kugira wa shobore kuwa okipe. Nijavo batagumyewe bahurumbira inomu gisagara. Tuwa mwenye yuko alionyishu isigaye kugira tuwageze turabeko. Ibzo bavuga yuko alukene bazoheza baka giritu bakuyemu.
Abajeje intwaro mu ntara z'uburaruko bw'Uburundi bamenyesha ko ubwo bushurashuzi bufise ingaruka mbi kwigwirirana ry'abantu. Bakavuga ko abana benshi bavuka mu nzira z'ubushurashuzi aribo benshi biyerereza bongera basengerereza mu mabarabara yo kumigwa mikuru y'izo ntara ku kubura gifasha.
Urakoze Thierry.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika. Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abagore bakora imirimo itandukanye ibateza imbere mu gihugu bavuga ko kudatega imibereho yabo ku bagabo byatumye ihohoterwa bari basanzwe bakoregwa rigabanuka. Babivuga mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi 16 kigenewe kugwanya ihohoterwa rikoregwa abagore n'abakobwa. Asunta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 kuzagera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha, u Rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuganye n'Ijwi rya Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo.
Urabona tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutere induru mu nyamavuta byose turabyibaza tukanabyisubiza babona bari kumeza barya. Nyamvu zaje kubitwa ngambe.
Kigiye nta ukiri kubaza umugabo ngo mpumunye mpama guta misabune. Ibyo ntibikibaho rwose.
Nta mugabo ugikubita. Buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusaba buri kimwe cyose. Umva nkanje je ari nakintu nabaza umugabo.
Uva twabakecuru ubu turi mu kiciro cy'ambere. Badushyize muri VIP y'igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu n'abanayahembwe. Hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye.
Madamu Saverino w'Imana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene.
Basanga amakimbirane ashingiye ku mitungo, ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Aha handi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye usabitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira icyo wenyine. kuburijo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha gaciro.
Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango.
Kugira ngo rero nayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyukiye nuko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga bwabo agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo. Kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane.
Ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro.
Abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye. Ya amakimbirane yagabanutse. Biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo.
Na mugore udusaba umugabo. Hari nubwo ajya muri cyo ajya kona kwanazanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe.
Kugeza mu Rwanda hakunze kugaragara moko anyuranye yihoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi nashingiye ku gitsina gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirindira ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti dufatanye twubaka umuryango uziriho hoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Bakunzi b'umupira w'amaguru, inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziriko zibera muri Qatar ejo zari zigeze ku munsi ugira uw'icyenda. Inkino zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwi je Cameroon yanganije na Serbia ibitsindo bitatu kuri bitatu. Mu mugwi H mu rukino rwabaye hagati ya Ghana na Korea y'Epfo, Ghana yatsinze n'ibitsindo bitatu ku bitsindo bibiri bya Korea y'Epfo. Mu rukino rugira gatatu gwejo ku munsi wa mbere, Brazil yatsinze Ubusuwisi igitsindo ku busa cinjijwe n'umukinyi yitwa Casemiro mu mugwi J. Naho mu rukino rugira kane gwarangije umunsi wejo ku wa mbere mu mugwi H, Portugal yatsinze Uruguay ibitsindo bibiri ku busa. Ibyo bitsindo byose byinjijwe n'umukinyi Bruno Fernandes ku munota wa 54 hamwe no ku munota wa 93 kuri penalty. Kubijanye n'imigwi yaserukiye ya karere ka Afrika, nka yose iracyafise amahirwe yo kunguruza muri kimwe cy'umunani. Byose bizova ku kugene izo vyifatamwe mu nkino za nyuma z'amajonjora no kugena ama equipe ari mu migwi yayo azoba yavyifashemwo muri zo nkino. Gushika ku Senegal ifise amanota 3, Tunisia ifise inota 1, Maroc ifise amanota 4, Cameroon ifise inota 1, mu gihe Ghana ifise amanota 3. Gushika ubu Ubufaransa na Brazil hamwe na Portugal nivyo bihugu bimaze kunguruza icese muri kimwe cy'umunani cy'iki gikombe cy'isi yose cyo muri Qatar n'amanota 6. Mu nkino zitegekanijwe uno munsi wa kabiri mu mugwi A, Senegal iza gukina na Equateur, mu gihe Buholande buza guhura na Qatar. Naho mu mugwi B, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gukina na Iran, mu gihe Pays de Galles iza guhura n'Ubwongereza. Tukivuga ku nkino z'igikombe cy'isi yose zibandanya kubera muri Qatar, mugenzi wacu Eddie Guema yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jackson Vuganyi, ariko umugwa mukuru wa Ghana Accra aravuga ku kugena insinzi ya Ghana kuri Korea y'Epfo yakiwe n'abanyagana.
Edi, ibintu birashushe cyane hano muri Accra Ghana, ibyishimo ni byinshi. Ghana yari ikeneye gutsinda uyu mukino nyuma yo gutsindwa na Portugal muri match yabo ya mbere. Ubu barimo kwitegurira Uruguay, ikipe yabatsinze muri 2010, bazakina ku wa gatanu, ariko benshi bafite icyizere yuko bazatsinda Uruguay kuva muri group stages. Ariko hano ibyishimo ni byinshi, birashushe, abantu imodoka zahagaze ku mihanda, abantu bari kubyina, n'ubundi nagombye kuva ku muhanda kuza hano ahantu heganye kugira ngo mvugane nawe, ariko urusaku ni rwinshi cyane ku muhanda, imodoka zirimo zahagaze, abantu barimo kubyina, ingoma zose zavuze kabisa. Abantu baryoherwe bari baje hano bazi yuko bari butsinde uyu mukino kandi bawutsinze. so urumva ubu ni nokujya imbere bazi ko bashaka gutsinda urugwaye.
Jackson, mbere yuko murekura uyu mukino mu minota ya nyuma mbere yuko urangira ku mbuga nkoranyambaga, ndimo gusoma amaraso yari yahagaze ku bafana ba Ghana.
Bantu urumva South Korea nayo yari ikeneye gutsinda, batangiye kwataka cyane, urumva batsinze bya bitego byabo bibiri back to back, ntabwo banatinze muzo, urumva nabo bari bakeneye gutsinda. Kandi South Korea burya ni ikipe ikomeye cyane, ariko Ghana nyine yabikomeyemo cyane ifunga izamu, niyo mpamvu bahavanye intsinzi uyu munsi.
Jackson Vunganyi, intumwa yihariye y'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Akra mu gihugu cya Ghana, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Inshuti zacu, ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru, mubandanye kumviriza programa za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.